Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Kumuswa kabili gina kezo jambere nyakango mwaka umilu mwagiri Agata natu chutina mwagenzi mwashime kulika radio inza matekawe Daba ya mwiriwe ndawa ni kaze ura ngumakuru tukwa wa tiguri ayo tukwa toro kanije na yo Tuehere kundiwa nguru nguru ziyagizi Nyuma yaho umukuru na mashirika mateka amenyesheje ko bashirika mateka ataburenganzira bafise go gutuma ko bashikiranganje kwibazo bihanze ubushikiranganje barongoye abahoza ara bashirika mateka babandanya babinegura mukaza gukurikira muri ano makuru agatongwasa aberekana ko ubwo burenganzira babuhabwa n'amategeko y'igihugu kuko basanzwe baserukira abanyagihugu Josezi ya bururi herutse gusoza inyigisho zari zigenewe gwaruka gwo muri paruwasi muyange ni muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga ubwo gwaruka rukaba guhamagariwe kwijukira amashuri n'ibikorwa by'iterambere rukirinda abo bose babesha babasuka mu bya politike Naye muze abakongomani bahungiye icishemere muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura basaba ko borekugwa bagasubira mu gihugu iwabo kuko ubuzima babayemwo bumeze nabi bakabivuga kandi bisunze ko n'umwaka w'ishuri ugiye gutangura kugira abana babo basubire ku mashuri kwa ruguca ku mayange mu kanya sasa makuru mwidonita
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Nasuwa kwa ikazi murano makuru, tuwabategure tuere mugisa, tachinu haribere na politike, abashinga mateka, wafisubure nganzira bugu, tumaku mshikira nganji, uwele uwese, kugira ngo, mamuwazi wivazo, vitandu kanye, mshikira nganja rongo ye, huko abashinga mateka, wasanzu wa seruke, wanyagi hugu. Ikindi nacho, mshikira nganji, bubaho, nibi sata, zibu hinga muzi, mabugi hugu, nibu jejwe, guhanuru mkuru wigi hugu, vivu gwa nagatongo wa sumunya politike, yao zerino mshinga mateka, akabishkiri jinyuma yaho, mundu giheze, Umukuru n'amashinga mateka Gerard Daniel Ndabirabe abwiye abashinga mateka ko badafise ubwo burenganzira kandi ko bashikira nganji ari abahanuzi b'umukuru w'igihugu atarabo kubazwa ibibazo n'abashinga mateka dutege amatwi agatongwasa
inzego z'igihugu zubakiye ku nkingi zitatu inkingi shingwa bikogwa inkingi ishinga amategeko n'inkingi y'ubutungane leta iserukiwe n'umukuru w'igihugu niyo ijejwe igisata kurangurira abanyagihugu ibikorwa bitandukanye cyo gituma ubushikiranganje bubaho nk'ibisata by'ubuhinga mu buzima bw'igihugu kuko iba byagutse umuntu we niyo ashobora kubikora wenyine iyo abanyagihugu bakeneye kumenya ibiri ko birarangurwa cyane bafise amadidane kubyo bari biteze ko byorangwa bitari ko birarangurwa niho abashinga amateka bashobora gutuma ku umushikiranganje bakamubaza bya bibazo abanyagihugu bafise ibyo bumva mu banyagihugu eka mbere muri icyo gihe bari kwararabaza ibyo bibazo umushikiranganje yitabye inama ishinga amateka umunyagihugu arafise ububasha bwo kurungikira ikibazo umushinga amateka wari we wese ndagusabye Baliza iki kibazo uwo mushikiranganje ari imbere yanyu ikindi twomenya kandi turakizi tucibukanye inama nshinga mateka niyo yemeza amafaranga leta izokoresha ku mwaka baba nshinga mateka mu izina ry'abanyagihugu n'uburenganzira mbese n'ibwirizwa kuri bo gukurikirana igende y'amafaranga ariko arakoreshwa murumva rero yuko muri icyo gihe ntubikurikirana ukundi nuko ushobora kubaza ingene biriko biragenda uravye tanye wiyumviriye uko byatekerezwa kugenda ukabona nuko kumureje wabiko biragenda abashikiranganje ntabwo ari abahanuzi b'umukuru w'igihugu oya none mu gihe abashikiranganje ari abahanuzi b'umukuru w'igihugu barya nabo umukuru w'igihugu agena kuba abahanuzi mu biro iwiwe bajejwe ibisata bitandukanye bo barabiki Rero ko hari uwovuga yuko abashinga amateka atacobobaza umushikiranganje nibaza ko ibintu byaba byahinduye ingendo kiba ari ibyo mu Burundi gusa nibaza ko atahandi hantu byoba bikogwa
Uwa mwenye politiki nina gatogwa saa aranegura kandi uwasha mkuri gugu aheruka guhimbo nila kure mugugu bugu chongera umutekano waga kinga banu waliko waratulira masoko na mazui dandarizo. Uwa mwenye politiki kabuwa kukicho wikogwa gifise awakijerugwe mugugu bahemga na reta atarakazi kibo nila kure nungu nyeno dutegama tukui agatogwa saa
kuchimazo chichanye ni vijimiro ya maze masoko mbelewe usina masoko kusa kwa nubisi yuko ni hindi itunjile na wanyagi hugu na vyonyele kia ashikiriwe ni wadha yuko ichumu kuruji hugu ashikirije na chonyele kitaya machienga mutigute awarundi tulariha makori awarundi tulariha imbugu kujira ngo inze goziji hugu zikore akazi zijejwe kwa ugwego gw'umukuru w'igihugu ugwego gwa leta ugwego ubutungane n'ugwego rushinzwe amategeko mu byo leta ifise nk'inzego yo kwikora ko mu bibazo bitandukanye by'ubuhinga muri icyo kijyanye n'imiro umukuru w'igihugu umwumvirije yaremanze yuko atari amasanganya aba ahubwo yuko ari abantu b'abagizi ba nabi baturira ayo masoko muri icyo gihe inzego zibijejwe imbere y'izindi zose ni igipolisi n'ubutungane bigendereza ikaba n'igisirikare kidashobora gufasha nonde bigenda gute ngo umukuru w'igihugu yirengagize izo nzego ahamagare imbonerakure ngo ziba arizo zikora icyo gikorwa mbega imbonerakureshwe ari urwego mu nzego z'igihugu aho bibaza kunyishwa ari oya mu gihe umukuru w'igihugu yaba bifata ko ari urwego rw'igihugu mu nzego zigize igihugu aho murumva ko yaba yamaze kugenda yaba yamaze guhushanya n'ibwirizwa shingiro ko mu nzego ibwirizwa shingiro ritegekanya icyo nikirimo n'ikindi imbonerakure ni nk'ishami tubona umenga gitwara gisirikare kandi ibyo nabyo mu ibwirizwa shingiro no mu ibwirizwa rigenga imigambwe birabujijwe ibyo byose murumva yuko aragahaze cyo navuga kuri ibyo rero nimba umukuru w'igihugu yemera yuko ari umukuru w'igihugu kirimo abarundi batandukanye bari mu migambwe n'abatari mu migambwe yarakwiye guhindura iyo mvugo agahamagarira abarundi bose kurikanura kugira ngo ako kaga igasubire kwibonekeza mu gihugu hanyuma uwofatwa nawe agaheza agashengezwa agakubiswa intahe mu mutwe atari uko ntituzi yuko abo yahisemwo mu bandi barundi twese ko badashobora guca babiboneramwo akanya kuko rondera kugirira nabi uyu canuriya kubera tamwiyumvamo
abakuru tubanze kuri ronkuru ivunaguye mu gwe gihugu urabijanye na gatya kazina muntu CNIDH na urahagaritse umutima n'imiriro imaze igihe iturira amasoko mu Burundi ubona ko ibyo biza bisubiza inyuma ubuzima bw'imiryango n'ubutunzi bw'igihugu nkuko byamenyeshejwe kuri uno wa kabiri na Martin Blaise Nyaboho arongoye umugwi CNIDH wa mugwi usanga ko kuva muri nzero gushika muri nyandagaro uyu mwaka turimo amasoko agera kuri ndwi amaze gutegwa n'umuriro mu gihugu mugusene dehashu sabareta gushiraho mugu wigenga kugira matohoza kumvo zitera ayo masanganya kugira hafatwe ingingo zo gukinga iyo miriro sene dehashu sabakandi leta kwiga ukuntu aba bahuriye ivyabo muri ayo masanganya boshigikirwa na cane cane kuba bafise amadeni mu mabanki wa mugwi ukavuga kandi ko wasanze uburyo bukoreshwa mu kuzimya imiriro iba yadutse udashemeye ugasaba leta kurondera uburyo bwo kugura ibikoresho bigezweho.
Inzamba
tubana nene makuru twabateguriye kugaruka rurike mu idini katolika go muri diocese ya Bururi ruhamagirwa kwijukira amashure n'ibikorwa vyiterambere rukirinda abo bose bo babesha babasuka mu vya politike izo nizimo mu mpanuro rwo gwaruka gwaronse inyuma y'inyigisho zo mu buruhuko zamaze iminsi 3 mu mera zindwi iheze zabereye kuri paruwasi Muyange muri commune Nyanza mu ntara ya Burunga tubaze mugenzi wacu Jean Baptiste Bireya.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu abana babo bakwikiranye izo nyigisho ngo kabaye akaryo keza ko kuronswa insiguro zikwiye zo tuma bitegurira kazoza keza isoko ryacu rikatumyisha ko izo nyigisho zari zifatiye ahanini ku gukunda ibyigwa bikorwa by'iterambere kwirinda abo bose babasuka mu bikorwa bya politike no kudahurumbira kunywa ibiyayura mutwe nk'inzoga n'ibyo byose bituma bata ubuntu kandi ari bo Burundi bw'ejo. Abanyagihugu basaba bajejwe intwaro kubafatira akarorero keza kuri izo nyigisho zatanzwe nabo nyine bakatanga inyigisho be nizo mu gihe cy'uburuhuko
warukira inama y'ikondera gukora cyane kugira ngo witeze imbere kirinda inzoka kubyarura umutwe n'inzoka zibabeza cyane arizo kwangara n'amapiki rukirinda n'abaruta mu rutubi baruhenza bakarutwara mu gihugu kitwa kwa nabi hanyuma ukajya rukika waruka rutagira akazoza hari aratanga impanuro nyinshi cyane ababyeyi nuko kwaruka n'abandi bose bumvise izo nyigisho turiko tujya baranezerewe cyane tugasaba ko muri izo nyigisho ziba zinatangwa mu karere tukumbure kwaruka kuhindura inyigo dusaba n'abatware ko bahatorera akarorero bakaraba ingene baza barategekanya inyigisho zihari kwaruka mu bihe by'uburuhuko gutyo urwaruka tubona ruriko ruragenda ahagwiriye kubera ibintu abibiya bibuza amaso yokamo
mumenya ko izo nyigisho zari zitabwe n'urwaruka rwo mu maparuwase 12 yo muri diyoseze ya Bururi bikaba byatewe iteka na Musenyeri Salvatore Niciteretse arongoye iyo diyoseze ya Bururi.
Jean Baptiste Biraya tugukengurukire mu gusozera impunzi z'abanyekongo bahungiye Cishemere muri komine Cibitoke iri mu ntara ya Bujumbura basaba ko busubira mu gihugu cabo kuko babayeho mu buzima bubi cyane mu gihe kandi n'umwaka w'ishuri ugiye gutangura biyamiriza ubuzima bwoye babayemwo kandi bakagira n'impungenge ku bijanye no kwiga kw'abana babo bifuza gusubira iwabo kandi bamwe muri abo bakifuza gusubira no mu mwuga wabo wo kwigisha mu mashure. Ni nkuru tubaza Pierre Gahungu.
Amakuru ava muri bamwe mu mpunzi z'abanyekongo ziraho Icishemere avuga ko babayeho ubuzima bubi kandi gufungura ari ikibazo gikomeye cyane. Bavuga kandi ko abana babo bataja ku ishure bakamenyesha ko barambiwe no kuguma ahantu ataco bakora kandi abahoze ari abarimu bose biri wabo bakabandanya umwuga wabo.
Tumaze amezi atari make turi ngaha Icishemere kandi ubuzima buriko bubandanya butugora. Tubayeho mu buzima bugoye cyane, dufungura nabi kandi n'abana bacu bari mu bihe bigoye kuko benshi muri bo batagijya ku ishuri. Twebwe turabigisha ariko ubu dusigaye atakazi dushobora gukora nk'uko bisanzwe. Igihe cyo gusubira ku ishuri kiriko kiregereza kandi ibyo biraduhagaritse umutima cyane. Imiryango yacu hamwe n'abanyeshuri bacu baraturindiriye muri Congo kuba ari basanzwe arabigisha imbere y'uko baza ngaha. Icyo twifuza cyane ni gusubira mu mashuri twahoramo maze tugasubira ku kazi kacu. Icyo dusaba ni gusubira iwacu mu mutekano no mu buryo bubereye kuko kuguma ngaha atakazi dufise kandi tutazi igihe tuzotaha biriko biratubera umutwaro ukomeye cyane.
Izo mpunzi zisaba ko ababijejwe boraba uko bokwiga icyo kibazo cyabo vuba kugira batahukanwe amashuri atarasubira gutangura muri Congo.
Tukengurukire nawe Pierre Gahungu niyo ngaca dusura amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire n'abagenzanje bafashije kuyegeranya. Ndabifurize kuranirwa mu byo murimwo naho ubutaha.